kumananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya gatano muri kumwe na Jodiane nahazungiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Zimezime mungingo nkuru nkuru zikigize zirimo ihimbazwa ku isi hose y'umunsi mpuzamakungu wahariwe radio.
Twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahunga ariko turagerageza babandi twahana makuru dufise mu Burundi no turavugana nico gituma niba yo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya.
Uyu numwe mwamenyesha makuru b'abarundi baharugwa mwijana babarizwa mu buhungiro uno munsi wahariwe radio aho basanze mu buhungiro bati nubwo twahunze turiko turagerageza twisana sana kugira ngo tubandanye dutangaza makuru. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye umuhanzi wo mu Rwanda Kizito Mihigo yoba yatawe muri yo mitwa zigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja kuri Donide ya makuru yose duce ku masonga n'andi twafitiye tubitababwiye mugenzi wacu Edigwema abanza tubwiragezweho ijyane no kwisi.
Urakoze Diane ninahazwe abanyasudani batuye mu gihugu no hanze yacyo bakiriye neza amakuru yuko guverinoma y'inzi bacyuho y'icyo gihugu ishobora kuzohereza uwahoze ari umukuru w'igihugu Omar al-Bashir mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera ilahe mu Buholandi. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko iyo izaba ari intambwe ikomeye mu gutanga ubutabera ku batuye intara ya Darfur. Bashir araregwa ibyaha bya genocide, ibyaha byibasa inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri Darfur mu mwaka w'2003. Ntibiramenyekana ariko igihe Bashir n'abandi banyasudani batatu bashakishwa na CPI bazajyanwa irahe. Icyemezo cyafashwe mu nama yahuje intumwa za leta ya Sudan n'abayirwanya muri Darfur mu burengerazuba bw'igihugu. Inama yabereye Juba, umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo. Nahid Jablara, umwe mu mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu mu muryango Sima, yavuze ko abanyasudani biganjemo abagore bari bamaze igihe bategereje guhabwa ubutabera. Bwana Bashir yarezwe muri CPI n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kuko Sudani itari muri CPI. Bashir yahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa kane umwaka ushize. Kuva icyo gihe ari muri gereza i Khartoum. Urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga mu gihugu cya Malawi rwanze icyifuzo cya Perezida Peter Mutharika gisaba urukiko kudaha agaciro icyemezo cyatesheje agaciro ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byavugwaga ko yatsinze. Mu cyumweru gishize nibwo urukiko rwanzuye ko amatora muri Malawi yarimo inenge nyinshi zirimo no gusiribanga impapuro z'itora. Rwategetse ko bahamagaza andi matora mu minsi itarenze 150 hagakorwa n'iperereza ku mikorere ya komisiyo y'amatora. Urukiko nanone rwanze icyifuzo cya komisiyo y'amatora yasabaga ko ayo matora atasubirwamo kuko bihenze kuyategura. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratora kuri uyu wa kane kwemeza cyangwa kwanga umushinga w'itegeko ryambura umukuru w'igihugu ububasha bwo kugaba ibitero ku gihugu cya Iran atabiherewe uruhushya n'inteko ishinga amategeko. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Donald Trump yahamagariye abasenateri bo mu ishyaka ry'imbi ku mutekano w'igihugu. Yabagaragarije ko iyo iryo tegeko riza kuba ririho atari gushobora kugaba ibitero byishe Kasim Suleiman wayoboraga umutwe w'ingabo zari zishinzwe kurinda no kwagura ibikorwa bya Iran mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika avuga ko bishoboka ko abarepublika batanu bashobora gufatanya n'abademokrati 47 kwemeza uwo mushinga. Icyo gihe Perezida Trump yakoresha ububasha bwa veto akaburizamo uwo mushinga w'itegeko. Senateri Tim Kaine, umwe mu bateguye uwo mushinga w'itegeko, avuga ko ugamije gushimangira uruhare rw'inteko ishinga amategeko bwo gufata icyemezo ku itangizwa ry'intambara. Icyorezo cya virusi ya corona ubu cyahinduriwe izina kikitwa COVID-19 cyatumye imurikagurisha ryo ku rwego rw'isi ry'amatelefoni agendanwa byagombaga kubera mu mujyi wa Barcelona muri Espagne rihagarikwa. Ni nyuma yuko menshi mu masosiyete akomeye akora amatelefoni amaze iminsi atangaje ko atazitabira iryo murikagurisha. Iyo ndwara imaze guhitana abantu barenga 1,100,000. Icyo cyemezo cyo guhagarika iryo murikagurishwa cyatangajwe n'ishyirahamwe ry'abakora amatelefoni agendanwa rizwi nka GSMA. Bavuze ko babitewe n'uko iyo virusi ikomeje kugaragaza umuvuduko udasanzwe mu gukwirakwira isi. Mu itangazo ryabo, iryo shyirahamwe nanone ryavuze ko batifuza ko abatuye umujyi wa Barcelona bahura n'amakuba y'iyo ndwara haramutse hari abayizanye mu gihugu. Mbere y'uko icyo cyemezo gitangazwa, amasosiyete nka Vodafone, Nokia, Deutsche Telekom, BT, Rakuten, Intel, Facebook, Cisco na Vivo yo mu Bushinwa yose yari yavuze ko atazitabira iryo murikagurisha. Bivuze ko guhagarika iryo murikagurisha bizaviramo abariteguye igihombo kigera kuri miliyoni 110 z'amadolari. Iryo murikagurisha bimenyerewe ko ryitabirwa n'abantu barenga 100,000 barimo hafi 600,000 baturuka mu gihugu cy'Ubushinwa. Abantu babiri nibo bimaze kwemezwa ko barwaye indwara ya COVID-19 mu gihugu cya Espagne.
Arakoze mgenzi wacu yagiye makuru makuru hadushikirije agezeho irya nino ku isi. Ndebutse kujugi Amerika mukomeje kumva isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muyumva mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze. Mu gihugu cy'u Rwanda havugwa inkuru y'uko umuhanzi w'icamamare Kizito Mihigo yoba yatawe muri yompi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, ariko tubanze tumanyarukire mu majepfo y'u Rwanda ahavugwa impanuka ikomeye imaze guhitana ubuzima bw'abantu indwi mu karere ka Kamonyi. Asumta Kabuye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ahitwa mu Nkoto mu murenge wa Rugarika akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, habereye impanuka ikomeye ihitana ubuzima bw'abantu barindwi, abandi umunani barakomereka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Twaje Amahoro Sylvestre yabwira Ijwi rya Amerika uko iyi mpanuka yagenze.
Impanuka nibyo yabaye imwokerera mu gitondo. Ni fuso rero yayitwaye ibiti ifite purake RAD 845M, ikaba yavaga Muhanga yerekeza i Kigali iza kubura feri igonga kwasiteri irimo abantu ya RAC 178. Iyi kwasiteri hakomerekamo abantu 8 bagera kuri 6 bitabye Imana. Nimeza no gutaha umuhanda igonga indi modoka ya Dabo Kabini yari iri muri uwo muhanda, nyuma we yitaba Imana, babuze ubuzima bose n'abantu barindwi. Hanyuma ikigaragara ni uko izi modoka zose zagonzwe zazamukaga zerekeza za Muhanga. Urundi cyakurikiyeho polisi habayeho gutabara izi nkomere zitabwaho, ndetse n'imibiri y'ababuze ubuzima abenshi baryamye sihashika, abandi bakomeretse bagikurikiranwa hayobereye impanuka.
Uyu muvugizi yasobanuye ko imodoka yari itwaye abagenzi ariyo mu bwoko bwa kwasiteri ikigo cya Kapitali. Usibye abagenzi 6 bari muri iyi modoka bahise bahasiga ubuzima, abandi 8 bakomeretse. Kugeza ubu polisi y'igihugu ivuga ko igishakisha imyirondoro y'abaguye muri iyi mpanuka ngo imenyeshe imiryango yabo. CIP Twaje Amahoro avuga ko iyi mpanuka ishobora kuba yatewe n'uko iyi modoka yo mu bwoko bwa fuso yabuze feri bigatuma igonga izindi. Uyu muyobozi agasanga iyi mpanuka itakoma mu nkokora gahunda ya Gerayo Amahoro yatangijwe na polisi y'u Rwanda, gusa agasaba abashoferi ko mbere yo gutwara imodoka bajye babanza gusuzumisha ibinyabiziga byabo.
Mu cyumweru cya 40 cya gahunda ya Gerayo Amahoro hari byinshi yahinduye cyane mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda. Ntabwo rero twavuga ngo nuko ikomeye mu nkokora gahunda ya Gerayo Amahoro, turakomeza dukangurira abashoferi gutwara ibinyabiziga cyane cyane babanje gusuzumisha ndaminge bw'ibinyabiziga byabo bajye muri controle technique barebe ibyangombwa byose ko byuzuye tunaboneraho gusaba abaturarwanda nabo gukomeza gukoresha neza umuhanda cyane cyane bagomba ni gahunda y'amahoro bafate umutekano wo mu muhanda uwabo bawugira uwabo bafate nk'amahitamo yo kumva ko hari polisi igomba kubahana buri munyarwanda wumve ko umutekano wo mu muhanda ruhushye.
Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo asobanura ko ubu bari mu bikorwa byo gutunganya umuhanda ngo wongere kuba nyabagendwa bakuramo izo modoka zagonganye. Kugeza ubu baba bitabye Imana, baba bakomeretse bose bajyanywe mu bitaro bya Seashika. Polisi y'u Rwanda yari iherutse gutangaza mu ntangiriro z'uyu mwaka ko impanuka mu muhanda zagabanutse ku kigero cya 17% kubera gahunda zinyuranye zashyizweho. Izo gahunda zirimo kubuza abantu gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, gushyira kamera mu mihanda zihana amakosa, ndetse na gahunda ya Gerayo Amahoro imaze igihe yigishwa. Polisi ivuga ko impanuka zabaye mu mwaka wa 2018 zanganaga n'1611 kubera ubukangurambaga bunyuranye, 2019 4661. Polisi y'igihugu isobanura ko impanuka nyinshi zahitanaga ubuzima bw'abanyarwanda zaterwaga n'abatwaye ibinyabiziga basinze ubuzagabanutse kugera kuri 42%. Uru rwego ariko rusobanura ko nubwo umubare w'impanuka wagabanutse mu mwaka ushize wa 2019 ariko umubare w'abaguye mu mpanuka uri hejuru ugereranije n'umwaka wa 2018. Imibare ya polisi y'u Rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize abantu bagera kuri 973 baguye mu mpanuka, mu gihe umwaka wa 2018 baguye mu mpanuka bageraga kuri 597. Polisi ikavuga ko muri uyu mwaka wa 2020 hazabaho kongera kamera mu mihanda zifata amajwi no gukomeza gusobanura gahunda ya Gerayo Amahoro mu rwego rwo gukomeza kugabanya impanuka zo mu muhanda zihitana n'ubuzima bw'abatari bake. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, tugume ngaho mu Rwanda. Havugwa inkuru y'uko umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo yoba yatawe muri yompi, amakuru ataremezwa n'inzego zibishinzwe zabo iz'umutekano canke iziperereza muri ico gihugu. Avuga ko Kizito Mihigo yoba yafashwe ashaka gutoroka u Rwanda. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali.
Amakuru ifatwa ry'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda bwana Kizito Mihigo yatangiye gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Ni amakuru yakwirakwijwe bwa mbere na TV1 ikorera hano mu Rwanda, ivuga ko nubwo inzego zibishinzwe zitari zakayemeje, yo yari ifite amakuru ko bwana Kizito Mihigo yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ubwo yashakaga gutoroka igihugu yambuka mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika ikurikirana ayo makuru yavuganye n'umwe mu baturage bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru, akagari ka Remera, wabonye uko byagenze maze ayibwira muri aya magambo. Natangiye mubaza uko byagenze.
Uko byagenze no kuba cyose nyine bamubonye ahantu nyine aryamye mu gashyamba ari impande y'umupaka nyine, ndetse yaburaga nk'iminota nk'ingahe ngo yambuke umupaka.
Nk'ingahe?
Yewe, hari hasigaye nk'iminota nk'icumi wenda cyangwa hagati y'itanu n'icumi. Waho bamufatiye nyine ku mupaka nyine ubwo ngubwo urabyumva nyine, mbonye afatwa n'abasirikare n'ubu ngubu yicaye munsi y'aho turi gukorera.
Wowe waba uri gukora iki?
Njyewe ndi umusuderi. Ndi umusuderi nyine amutambukije nyine aho twakoreraga.
Yambaye ate?
Ngo yambaye neza imyenda y'imbeho, yari yambaye na sime n'igikapu kinini cyane ahetse mu mugongo nyine.
Babwiwe n'iki ko yaragiye gutoroka?
Ikibi babwiye n'icyuko yashatse no gutanga amafaranga ngo bamwambuze. Abamubonye bwa mbere nyine bagakeke kubera kubivuga asanga 1300 baranga bahamagara abasirikare nyine.
Ababibonye ni bande? Ni abaturage?
Ni abaturage bamufashe.
Kugeza ubu ngubu rero arinzwe nande?
Arinzwe n'abasirikare n'abapolisi.
Ubu tuvugana gutya?
Ubu tuvugana, ubu tuvugana kuva aho ndi n'ahari na muno turimo.
Hari ibisobanuro bari kumubaza?
Ntabwo dusungereye ubu tuvugana, ntabwo dusungereye kuko bamutambukije mu ishankere y'ahantu turi. Bamumanukana nyine n'abanyeshuri bamushungereye, basungereye nyine. Ubwo rero bamwicaje ku gahanda nyine kayira kajya ku gisirikare nyine.
Aho bavuga yaragiye gutoroka anyuze mu mupaka uzwi, ni ahantu hameze hato?
n'agara umupakuzwe kuko yarari guca mu tuntu kudushamba nyine twibihuru.
Mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenda cyaha mu Rwanda RIB, Madame Marie Michel Muhoza, yadutangarije bwa mbere ko nawe yarimo abona ayo makuru acaracara, ariko ko akiyashakishiriza hasi no hejuru yaza kuyamenya akayadutangariza no mu zindi nshuro zose zakurikiye, niko yatubwiraga kandi atwizeza ko nagira icyo amenya akidutangariza. Birumvikana ko tuza gukomeza gukurikirana iby'iyi nkuru. Mu nshuro zose ijwi rya Amerika yagerageje gutelefona Bwana Kizito Mihigo kuri telefone ye ngendanwa, twasangaga itari ku murongo. Kenshi twakunze gusubizwa mu ijwi rigira riti:
Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available.
Icyakora amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yo aremeza ko umuhanzi Kizito Mihigo yarangije gufatwa agafungwa. Uretse amakuru ari kuvuga yo gushaka gutoroka k'umuhanzi, niba hari ibindi birego yaba yagirizwaga bikamubera intandaro yo gushaka gutoroka igihugu. Umuhanzi Kizito Mihigo wamamaye mu ndirimbo zihumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'izihimbaza Imana mu kwezi kwa 9/2018 nibwo yasohotse mu gihome ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ni nyuma y'imyaka inafunzwe kuva mu 2014 ubwo yashinjwaga ibyaha birimo no gushaka kwivugana bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu barimo na Perezida Paul Kagame. Icyo gihe kubera kuburana yemera ibyaha niho haturutse impamvu nyoroshya cyaha zo kumugabanyiriza igihano akatirwa imyaka 10 y'igifungo nyuma za guhabwa imbabazi. Idosiye y'umuhanzi Kizito Mihigo yari mu munyamakuru Gana Cassien Ntamuhanga kugeza ubu wemeje ko yatorotse ubutabera. Uyu yari yakatiwe gufungwa imyaka 25. Irimo kandi umudemo Jean Paul Dukuzumuremyi we wakatiwe gufungwa imyaka 30. Eh, wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagirubu Saura koze turaza kubandanya tukurikiranira hagufi ivyo dosiye ya Kizito Mihigo, ico tuza kumenya turaza kukibatangariza mu makuru yacu yo masaha ari imbere. Tumira mate gato hama duce dukomeza n'ikiganiro wanyu mu ntara. Uno musi siyo sirahimbaza umunsi wahariwe iradio, n'umunsi ushitse mu gihe ishirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières rikomeje gushikiriza impungenge z'uko agateka kamenyesha makuru katubahirijwe mu karere k'ibiyaga bigari mu cegeranyo cayo cerekana ingene vyifashe mu 2019 ibihugu bitandukanye bigize ako karere vyaradumwe ku rutoke. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza atwibutse ibiri muri ico cegeranyo.
Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko byemezwa na Arnaud Foje atwara igisata cya Afrika muri RSF. Icyo bihuriye ko nk'uko abivuga ni ukunumya abanyamwuga, ugutera ubwoba n'igitsura amenyesha makuru. Atubwira uturorero dushimangira ibyo yemeza ku bihugu by'ako karere.
Prunka du Burundi qui reste à la 159e place au classement.
Dufata urugero rw'u Burundi bwagumye mu kibanza cijana na 59 mu cegeranyo cya RSF cy'2019. Ku rutonde twovuga ko ico gihugu kiri mu muzimiza mu byo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafashe ingingo y'akarenganyo mu kugara amaradiyo abiri akomeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba na kajagari urubuga rwa rusanzwe rw'ubugawe kwamenyesha makuru bari ku butaka bw'ico gihugu, abamenyesha makuru benshi barahunze. None ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuzamakungu byari bikinanata gutanga makuru yigenga n'ivyiyumviro bikebura leta. Biboneka ko hari ubugombe bwo kugumiza abamenyesha makuru b'abarundi mu gasugerezo no kubuza abamva makungu gukora kubiba mu Burundi.
Uburundi
bwana Froger hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bwa abamenyesha makuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique, qui est celui de Jean Bigirimana, qui est un journaliste qui est porté.
Harakandi karorero kihariye na ka Jean Bigirimana yaburiwe irengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza, hanyuma akaba atawuzi byamushikiye inyuma y'imyaka 2 n'igice yose, ntihanakorwe n'amatohoza. Ubwo n'ubutumwa bukomeye kubamenyesha makuru b'abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihenduka nyitambika imbere uzobashikirwa n'ivyabaye kuri Jean Bigirimana kandi n'amatohoza azoba wibeko nk'ivyaye igipfuye. Uburundi si bwo bwonyene mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé le régime de.
Tubona abamenyesha makuru bake bahunga u Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru kera cane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe, abari hafi 100 barahunze. Ivyo tubona nuko u Burundi buriko bufata akarorero kabi ku Rwanda. Rwanda kuko aho abantu badashikiriza ibyumviro nta ushikiriza kari ku mutima ikibabaje si Burundi gusa hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene mbere Perezida Magufuli abivuga zeruye ko Paul Kagame ari wa citegererezo ciwe na wakabara urugero rubi mu byo kubahiza ubwigenge bw'itangazamakuru kuko numwe mu babuhonyanga bikabije muri Afrika. Mugihe Repubulikani ya Demokarasi ya Kongo RSF ivuga ko ari kimwe mu bihugu abamenyesha makuru umwaka uheze babonye amahano menshi irafise icyo isaba Perezida Mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe icyo twifuza nuko yitandukanya n'uwo yasimbuye. Perezida Tshisekedi yashyireho itandukaniro yerekana ibyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. Nibutse ko mu 2018 Kongo ari cyo gihugu RSF yabonyemo amabi menshi muri Afrika yo munsi ya Sahara nk'iterabwoba isugerezwa uguhagarika abanyamwuga kugaba inyamakuru guca internet n'ibindi. Naho ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa gatoki mwihonyangwa ry'ubwigenge bw'itangazamakuru hari byakamanikiwe muri Afrika nka Eritrea iri muri bitatu bya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180, Sudani iri mu kibanza 175, hamwe rero na Djibouti iri 173. Eroje wikaneza ijwi rya Amerika.
Hello Joiri Kaneza, tukivuga ku vyo munsi wahariwe iradio ishirahamwe rihurikiyemo amaradio asamira na mu gihugu cyo Burundi ABR mu mfunyafunyo rivuga ko ribabajwe nuko uno munsi wahariwe iradio ushitse mu gihe haramenyesha makuru bane bakorera ikinyamakuru cyo mu Burundi iwacu usanze mu mvuto. ABR rivuga ko bibabaje kuko bapfunzwe atakindi bazira atari umwuga wabo. Hambavu ya bamenyesha makuru bari mu mvuto bane mu Burundi, hari kandi abagera ku ijana uno munsi usanze mu buhungiro baragerageje kwiyungunganya bashinga maradi akorera mu buhungiro. Iyo bari mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yabasanze mu nganda bakoreramwo baraba uko babigenza.
Premier sujet, bien le sentir avec vous AGP irasora komite cy'isisi. Hari cyangwa tatu akate
ya soye. Isa yo kwegiranya makuru irageze. Abamenyesha makuru bariko baravugana amakuru baje gukora n'ingene bayakora. Aho bicaye ni hafi nka 10. Hari na makuru bareka kuko basanze adakomeje cyane. Aho ni mu ruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio Inzamba, nimwe muri zitaro zavukiye mu buhungiro mu mwaka w'ibihumbi 2015. Anne Marie Niyohire aje rugisata c'imigambi muri iyo radio yabwiye Ijwi ry'Amerika kuko abamenyesha makuru hafi ijana bahunze basaye kuguma bicaye ngo bahebe umwuga. Iyo radio ni nk'ihuriro rya benshi muri abo bamenyesha makuru yiciwe uwo muyobozi ashima kuko ingufu zagiye hamwe.
Na cyane cyane twasanze abamenyesha makuru bari ngaha ni babandi novuga mu maradio y'i Burundi bari bazi umwuga koko, baraheza bashyira ubumenyi hamwe kandi byaranafashije no kumenyana no kubana kuko barakundana, kuko n'ubu urabibona iyo bahuye urabona ko ari abantu by'ukuri bunze ubucuti kubera uko gukorera hamwe.
Iyo radio ivuga amakuru y'ibyabaye mu Burundi cyane cyane agateka akazi na muntu, umutekano, imibano n'ibindi. Niyuhire ati amakuru turayaronka bikanga ko dushika aho byabereye canke kuvugana n'abayobozi batandukanye b'inzego za leta.
Sinzi kudahora twumviriza Claver mugabo urumva ko dukora mu bice byose by'igihugu, turafise abaduha amakuru naho tutabavugira hejuru. Ni inzitizi kukuraba no kugenzura ko by'ukuri ibyo bintu byabaye, kuko iyo uvuga inkuru wahishikiye uri kurayivuga n'umuntu arumva ati eh yayibonye niyo yarari cyane bahejeje kwimubwira yashitseyo, biradutwara uburyo, biradutwara umwanya, biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe nica tuvyemera gucyo. Nabo turonde bavuga ati tuvugira ku radio kuko nabo nyene ngira ati umutekano wese navuga ko batwa nka canke badashaka kuvuga.
Yindi radio yavukiye mu buhungiro ni kiganiro ho muri Burundi ci radio RPA. Bob Rugurika ayitwara amenyesha ko abamenyesha makuru bashimye kwikora ku bumenyi bafise kugira ngo amakungu aguma amenya ibibera mu gihugu cabo. Inzitizi yo kutaronka inzego za leta zivugira kuri iyo radio barafise ingene bagerageza kuzica hirya no hino.
Amajwi abantu dukoresha muramwumva benshi tuyahindura, nibajya abapolisi bari mu gipolisi nibo batubwira amabi ariko arakogwa, n'imbonera kure zitubwira amabi bariko barazikoresha nibo duhindura amajwi. No mu bategetsi mu mugambi wa Sendezete tuyaga bakaduha amakuru ariko baratubwira bati ntimumvuga izina ibi bintu ariko ndavyemeje nivyo byarabaye byagenze uko hari rero nabandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo umwe muri bantu twabaga tuti ni radio RP ngo iyo radio ngo ntayonzi ngo iyo radio ntikibaho ngo iyo radio cyangwa kuvugira
abamenyesha makuru bayo ma radio bavuga ko bitoroshe gukora makuru bari mu kindi gihugu
ariko no munsi kubona nkaje umenyesha makuru ntashobora kwishikira ariko harabera ibintu ariko harabera ingorane nibaza ko atari ikintu kiryoshe nibo banyagihugu cyane cyane twikora ko
ubuvunitse amenya gucumbagira ko baho twavunitse ko twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahutwa twahana makuru dufise mu Burundi no turavugana nico gituma niba yo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya ariko biraho
ugasanga nawe nyene hari gihe uvuga uti ayo makuru ndayavuze cyanke bumvise ko yaje na yakoze fise y'imiryango ayo makuru rero agushikiye ucubwira mugenzi wawe ati mfasha kuri ayo makuru ibintu byabaye mu ntari wacu kandi ndashafise y'imiryango ibindi navuze ati ni ibintu byabaye byavuzwe ku muntu wo mu muryango wanje
hari n'indi yitwa Radio PSFM umuyobozi wayo Jean Philbert Karangwa avuga ko ari yugwaruka ikorera cyane cyane mu makambi y'impunzi z'abarundi
twaciye dushima cyane kuzaturahuza abarundi bahunze baze barumva uwahunze n'imbere umugore kumbure canke umupasoni ari zareka umushingantahe wiwe ari imurongwe muri Kongo bumve mbega uri murongwe bimeze gute uri zareka bimeze gute uri mayukwayukwa bimeze gute uri meheba bimeze gute uri nduta bimeze gute tukabicisha no mu kiganiro biwacu aho batasha mbere bakumva ko bagihumeka kanaka akiriho sigikogwa coroshe claver ariko turagerageza
ayo makuru y'impunzi naho muri Burundi ireyabi
ari nkabo maso yacu no gutwi kwacu nibo kenshi batuyagira ibiriko biraba ariko kandi hari igeze ufata uburyo tukarungika abamenyesha makuru bacu bakaja muri ayo makambi za Mahama za Tanzania za Uganda bakishikiraho muri muvyumva rimwe rimwe mu biganiro turiho
ayo maradio yose nta nimwe ifise umurongo wa FM yumvikanirako amakuru yayo ahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ku mirongo ya WhatsApp Facebook n'ahandi ibyo bituma ayo makuru ashikira bake ica abayobozi bayo babona ko ari inzitizi
ubwa mbere twibaza ngo biroroshe kuko twari tuzi ko wewe uyitunze mu muryango biroroshe ko abantu mubana mushobora gusangira amakuru mugabo no munsi nuja kuyavuza atumaja ariko kaza kaja muri toilette kuyumviririzayo nujyamanye n'umugore mu gitanda arashirayo mayekutere ubwira umugore ntiyumvire ibyo ariko arumviriza kubera iki kubera aba bategetsi bacavuga ati ibyo bintu mwumviriza uwo tuzosubira kubyumvana tuzomuca amatwi
iruhande yezo hari na televiziyo Renaissance nayo nyene yaho ikorera mu Burundi hakiyongera ko na radio Morisho ikorera muri Canada Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Zaranze amateka y'uno munsi twibuka imyaka 89 irumanye Ecclesia Catholica ishinze Radio Vatican Venista Shimimana
ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1931 inkuru yavugwaga i Vatican yari ya Radio Vatican Papa Pio wa 11 yari yaraye atangije ku mugaragaro ubwo hari hashize imyaka 2 n'iminsi 2 leta ya Vatican ivutse nyuma y'amasezerano yashyiriweho umukono iratrane hagati y'ubutaka butagatifu n'ubwami bw'Ubutaliyani nyuma y'iminsi 4 gusa leta ya Vatican ishi inzwe Papa Pio wa 11 yahise asaba umutaliyani Guglielmo Marconi watangije radio kubaka radio muri Vatican kuri itariki rero havugwaga ubutumwa bwa mbere bwari bwaraye bwoherejwe hakoreshejwe inyuguti za Morse bwagiraga buti in nomine Domini amen mu izina rya Nyagasani amina ubwo butumwa bwumvikanye ahantu hose hari minara yifata amajwi ndetse no mu mato agenda mu nyanja Marconi yahise afata ijambo avuga ko iyo radio izasakaza mu isi yose amajwi y'amahoro n'umugisha Papa Pio wa 11 yahise afata ijambo
Miro sane opere marconiane
Papa Pio wa 11 niwe wa mbere mu bakuru ba Kiliziya Gatolika wavugiye kuri radio ubutumwa bwe bwari ubutumwa bw'amahoro ku batuye isi bose, abakire n'abakene, abashonje n'abatunze, abemera n'abatemera, kimwe na za leta. Nyuma y'imyaka 89 Radio Vatican ivuga mu ndimi 47 igakoresha abanyamakuru barenga 200 bari mu bihugu 61 bitandukanye. Kuva yashingwa Radio Vatican imaze gukoreshwa n'abapapa 8 bayifashisha batanga ubutumwa bw'amahoro ku isi yose.
Minisita Nshimiyimana urakoze yakoze na Facile Gebeu yegeranije amajwi kumwe na Engineer Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Diane Nahazwe mari kumwe kuri mikro, tuzongera ejo nkaho twahereye. Ndabifurize kuranirwa mu vyo muri mu vyose, mubigire mu migisha.